sur VOA Afrique.
Tashimye komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi miko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Jean Diane nini nahazwe. Mu Burundi imvura yaguye mu ijoro ryejo kwa kane yarononye ibitari bike mu makomune ya Rugombo na Buganda hayo makomune ari mu ntara ya Cibitoke.
Icya mbere ni kubanza kwegeranya ibyononekaye hama twige icyo twokora kugira tubisanure hama igikurikira ni kurondera ubufasha.
Niyo buhungiro Salvatore haserukira imbere y'amategeko ishure ry'ubuhinga cyo muri commune Buganda murano makuru turakubitira no muri commune ya Rugombo. Hano muri Amerika wa polisi amajana n'amajana n'abajeje intwaro mu gisagara cha Lewiston bariko barondeza uruhigi umugabo w'imyaka 40 yitishije amasasu abagera kuri 18 muri leta ya Maine hari ku munsi wa gatatu. Amerika yemeza ko igisirikare cy'u Burusiya kiriko kirica ingabo zacu zidakurikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano muri Ukraine. Intambara ya Israel na Hamas, Ufaransa gusaba ko intambara y'izo mpande zibiri ihagarara, ibihugu vya Jordania na Misiri byo biharanira ko abanyepalestina batova ku butaka bwabo. Ibyo ni byo makuru se duce ku masonga n'andi tubafite ni mukanyi sase turafitiye n'inkuru ya sport mu mpera z'ano makuru. Nongere ndabahemiriwe ni kaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika. Norvège izotanga izindi miliyoni zitatu n'ibihumba majana atatu vy'amaero agenewe ibihugu vyo mu karere ka Sahel kabandanya kuvugwamwo umutekano muke n'imfashanyo ije kwiyongera ku zindi miliyoni 20 z'amaero ico gihugu caha ko karere kumwaka. Fidel Niyongabo atubwira ibindi kuri no nkuru.
Iyo mfashanyo shasha izohabwa ibihugu vya Mali, Burkina Faso, Niger na Chad zocishwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ishyirahamwe rijejwe gutabara kwa Rouge. Umushikiranganji ajejwe iterambere mu makungu y'igihugu ca Norvege, Anne Tvinnerheim, yabwiye itangazamakuru ko mu gihe amaso y'amakungu ashimikiye ku ntara ya Gaza n'ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas, ibindi bibazo bikomeye biriko birigaragaza mu bindi bice bitandukanye vyo ku isi. Anne Beth Tvinnerheim yatangaje ko abanyagihugu babandanya gusinzikara bikomeye mu karere ka Sahel, yavuze ko amafaranga agenewe kubafasha adakwiye kuko ibice 40% gusa by'ibikenewe ku banyagihugu baho ari byo byaronse imfashanyo y'amafaranga. Leta ya Norvege yatangaje ko akarere ka Sahel kasinzikajwe n'ubwicanyi n'uruhagarara hamwe n'umutekano muke bibandanya kuhibonekeza. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 37 million bakeneye imfashanyo no gukingigwa muri Burkina Faso, uburaruko bwa Cameroon, Chad, Mali, Niger n'uburaruko bushiruse ruko bwa Nigeria. Muri Mali honye n'abantu 1,800,000 barakeneye imfashanyo.
Fidela Niyongabo urakenuye. Tuve mu karere ka Sahel tuja mu karere ka Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, aho umushikiranganji wa mbere w'Ubudagi Chancelier Olaf Scholz azogendera mu mpera z'inondwi n'urugendo ruzoba rugize urwa gatatu mu kiringo c'imyaka ibiri ejo ni mu kankusi.
Minisitiri w'intebe Scholz azasura igihugu cya Nigeria gikora ingufu nyinshi z'amashanyarazi kimwe na Ghana. Ikibazo cy'abinjira n'abasohoka hamwe n'umutekano muke muri Afrika y'Uburengerazuba nabyo biri kuri gahunda ye y'ibyo azasuzuma. Anton Hofreiter, umushingamategeko wo mu ishyaka German Green Party, yavuze ko impamvu y'urwo ruzinduko ishingiye ku kubaho Ubudage n'Uburayi bikeneye Afrika kurusha uko babitekerezaga. Yabyise uguhumuka guciriritse iyo abantu babonye ko umuryango umwe bw'Uburayi ukeneye abawufasha kurwanya ivogera ry'Uburusiya muri Ukraine. Intambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas byatumye mu buryo bwihariye umuryango w'umwe bw'Uburayi urushaho gukenera ibitanga ingufu. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko nyuma y'uko Uburusiya buvogereye Ukraine mu kwezi kwa kabiri umwaka 2022, Ubudage bwahindukiriye Qatar kugira ngo bubone gazi iyunguruye yari ikenewe mu nganda zabwo. Ibishobora kugenda nabi mu mpande zose z'uburasirazuba bwo hagati byibukije ko hakenewe amasoko atandukanye atanga ingufu. abasesengura ibintu bavuze ko Budage bushobora gufasha mu bijyanye n'urwego rwa peteroli rushyirwamo amafaranga adahagije muri Nigeria bushobora no kwifashisha abakozi b'abanyagana by'umwihariko inzobere mu ikoranabuhanga mu masosiyete yo mu rwego rwa hagati.
Ejo ya Amerika turabandanya n'amakuru naho dutandukire iyindi migabane atari muri Afrika. President w'Ufaransa Emmanuel Macron asaba gahengwe mu ntambara hagati ya Israel n'umugwi wa Hamas kugira ngo abasivile bo mu ntara ya Gaza bakingigwe. Fidel Yongabo aragarutse.
President Emmanuel Macron yaremeye ko Israel ifite uburenganzira bwo kugwanya iterabwoba. Yamana yatangaje ko ingingo ya Israel yo kuzibira intara ya Gaza ku buryo atacinjira canke gusohoke no gukora ibitero idatora ku banyagihugu n'ibitero itegekanya gukora muri Gaza ikoresheje inteko zigwanira ku butaka ari ibintu bigeramiye bikomeye abasivile. Yasavye ko hoba agahengwe mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu muri Gaza basinzikajwe n'ibitero by'amabombe vya Israel. Ibyo bitero byabaye inyishu ku bitero mu Hamas wakoze kuri ico gihugu ku itariki ndwi y'uko kwezi kw'icumi. Muri ico gihe kuri wa gatanu igisirikare cya Israel cyagirije umugwi Hamas kukoresha ibitaro mu ntara ya Gaza nk'ibibanza byo guteguriramwo ibitero ku butaka bwa Israel. Ni mu gihe ingwani bandanya mu ntara ya Gaza, umuvugizi w'igisirikare cya Israel Daniel Hagari yabwiye abamenyeshamakuru ko abagwanyi b'umugwi Hamas bakora ibitero bari mu bitaro mu ntara ya Gaza. Yongeye atangaza kandi ko bakoresha ibitoro biri muri ibyo bibanza kugira bakore ibitero byabo.
Fidela Nyongabo urakoze. Hivya Hamas na Israel turaza kubigaruka ko mu mpera zano makuru aho tuza kubabwira aho ibihugu nka Yorodania na Misiri bihagaze. Ariko imbere yaho reka tubanze tuje mu vy'u Burusiya na Ukraine navyo. Ibiro vya president wa Amerika Maison Blanche vyemeza ko igisirikare c'u Burusiya kiriko kirica ingabo zaco zidakwirikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano mu ntambara zirimo muri Ukraine. Maison Blanche ivuga ko vyerekana ko ingabo z'u Burusiya zitishimye habe namba. Fidel Nyongabo kandi.
John Kirby, umuvugizi mu biro vya Perezida Maison Blanche ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yabwiye abamenyeshamakuru ko bafise amakuru ko igisirikare cy'u Burusiya cishe inteko zacu zanse gukurikiza amabwirizwa. Kirby yavuze ko bafise kandi amakuru ko abasirikare bakuru b'u Burusiya bariko bagabisha kwica abasirikare batari bake hamwe bahunga ibitero vya za muzinga vya Ukraine. Kirby yatangaje ko iyo ari nyifato y'ubunyamaswa. Ambasade y'u Burusiya i Washington ntiyishuye uno nyene ubutumwa bwa email ijwi rya Amerika ryayandikiye risaba kugira icyo ivuze kuri ibyo birego. Inzego za Ukraine n'iz'u Burusiya ziriko zigwanira igisagara cya Avdiivka kiri mu ntara ya Donetsk kuva hagati muri uku kwezi kw'icumi. Abategetsi ba Ukraine batangaje ko icyo gisagara cyacitse ubunywenywe kubera ibitero by'amabombe Burusiya bwahakoreye. Yamara mu bihe bya vuba inzego z'u Burusiya zaranse gutera ibirindiro by'inzego za Ukraine kubera zatakaje abasirikare benshi cyane. Umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine niwe yatangaje iyo nkuru. Yongeye avuga ko zimwe mu nteko z'u Burusiya zari zagumutse.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Nyongabo na Ejo ni Mukankusi ku makuru baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Ndabibutse ko ibiganiro byacu bitandukanye byaba vya video, amasanamu, amafoto n'ayandi makuru aba yanditse mushobora kubisanga kuri YouTube ariyo VOA Radio yacu. Iyo adresse niyo dukoresha kuri Instagram, Facebook na X. Abalidile Winston muri leta ya Mene mutwumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com nangaho mutwumva ku isi hose. Hano muri Amerika wa polisi amajana n'amajana n'abajeje intwaro mu gisagara cha Lewiston co muri leta ya Maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu barabandanya kurondera cane. Kandi umugabo w'imyaka 40 bemeza ko ariwe yagaje igitero c'inkoho cahitanye abantu 18 ku mugoroba ku munsi wa gatatu mu kanya. Navuganye na Filamon Dushimire umurundi yanonosoye ivy'amategeko akaba n'umuhinga mu vya politique aho mu gisagara cha Portland cegeranye cane na Lewiston. Ntangura ndamubaza icuka kihari muri rusange.
Chuka mwenye tameni yose na sana chane mwisaga chale Winston na hege chito mwisaga ubu wa rachari mwenshi kuko ushika ubu na nama turabona vuga yuko uyu mugabo amaze gufatwa abantu rero niwo ubwoba buracaboneka cyane cyane nko muri Winston no mu magazini menshi cyangwa abantu baje ku ishuri cyangwa bumwe bumwe aho gusa n'ubwahagaze gushika.
Tuvugana n'abandi baba ngaho muri Maine bari hari abari basabwe kuguma ku buzi bwabo hari habariko babukoraho mu gihe bemera kugumayo cyane ubuzi bubayabaye nibwo bukorwa gusa.
Jebo nibaza ko ari mu mbere yo kugabanya kugabanya ingorane cyangwa amasanga yashobora gushika kubera ibi bihari bivuye kuri uwo muntu nyine urumva yagandaguye abantu hano mu buryo bunyamaswa kandi buteye ubwoba nibaza yuko ari ubuyageza kugira ngo barabe yuko amasanga yiba make cyane cyane yuko amakuru tumba kuba aramushirako amaboko
leta yamena uyibayemo igihe kitari gito umuntu akibaza icyo gisagara cya Lewiston cyakorewemo ayo mabisha mu bibanza bibiri kingana gute gisagute ku buryo umuntu ashobora gukora ubwo bibisha akaca abura iminsi ingana gute ga Filemo hamurabi insiguro yahe nk'ukurikirana na politike ya Amerika
nonatabura mvuga yuko muri leta ya May kuri ibintu nk'ibi ntibyari bikunze gushika njyewe maze igihe kitari gito hano imyaka irenga cumi ni rya mbere ku by'ukuri haba ikintu nk'iki muri leta ya Maine mu bisagara bigize leta ya Maine igisagara cya Lewiston kinyura kabiri ufatiye ku bantu benshi ba muri ibyo bisagara igisagara cya Baltimore benshi ni Portland ikigira kabiri ni Lewiston ikibazo gishobora kuba kituma kumbure bigora kuba mufata muri leta ya Maine hariho igice kitari gito kizwi n'amashamba bisigura yuko umuntu azi kwinyegeza nk'uyu mutwumvise ko bamubwize bavuze ko yabaye n'umusirikare mbere wanashaka yarabaye n'umumenyereza abandi byo kurasa canke abigisha bya gisirikare nibaza rero ko ari umuntu afise ubuhinga kumbure muri urwo rwego na cyane cyane kino nivuze imbere yuko hari amashamba menshi ayo mashamba akaba ashobora kumworohereza kwinyegeza ariko tugaza yuko umwanya utari mwinshi cyane mu gihe utari kininiya ibaza umufata kuko inzego z'umutekano za Amerika muri rusange na leta ya Maine nibaza ko zifite uburyo bukwiye kugira ngo umufate kugira ntabandamye
Filemo uri n'umuhinga mu by'amategeko impande zitandukanye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragiye zirasaba yuko amategeko agenga ibyo gutunga inkoho asubirwamo mu banyuma bavuze ko bashigikiye uwo mugambi yuko amategeko agenga ibyo gutunga inkoho asubirwamo hariho umushingamateka Golden yatowe muri Leta ya Maine n'ubungaho muri Leta ya Maine yavuze ko yipfuza by'ukuri ko bisubirwamo akabwira abagenzi be ko ashaka kwamushigikira nk'umunyamategeko ubona ari kizokoroha ko uyu mugambi ushigikiwe na bamwe abandi ntibawushigikire ushika
novuga yuko guhindura amategeko muri rusange muri leta zunze ubumwe za Amerika bitoroshe kuko bica mu gikorwa kinini novuga kininiya kandi byose bica mu nama nshingamateka ariko kandi nyine si yonyine kuko iri kumwe na sena rero ntibyoroshe by'ukuri guhindura itegeko ariko iki kibazo cyo gutunga ibirwanisho ukirabye neza kirakora no kuri politike aho usanga benshi bavuye mu mugambi wa Republicans cyangwa abarepubulika kumwe mu bwo mu Faransa basa n'abashigikiye yuko aya mategeko atohinduka hanyuma bari ku rundi ruhande mu mugambi w'abademokrate nabo bashigikiye yuko hubaho amategeko atunganya neza ingene bigenda kugira ngo umuntu ashobore gutunga ibigwanisho mugabo icyo novuga hano abantu bumenya ni uko ibwirizwa shingiro rya Amerika niryo tegeko rya mbere rikomeye mu gihugu cya Amerika iryo naryo riremerera abantu ko batunga ibigwanisho mu kirimo
Filemo dushimire tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika twibutsa yuko uri umurundi aba muri leta ya Maine ukaba umuhinga mu by'amategeko kukanda akurikiranira na hagufi politike ya Amerika mwakoze kuduha kano kanya tukibutsa rero yuko ico gitero muri leta ya Maine mu gisagara cha Lewiston cagabwe ku munsi wa gatatu ku mugoroba ico gisagara cha Lewiston kibamwo abarundi n'abanyarwanda batari bake eka ndetse n'abandi bakomoka mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tumira amateke gato tuce dukubitira muri commune za Rugombo na Buganda mu gihugu c'u Burundi
Radio Kijya America Yabaye igihugu cy'Uburundi Yabaye igihugu cyacu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ino nkuru nayo nayicaye ku masonga nkitangura imvura ivanze n'igihuhusi yarayiguye mu ijoro ryo kuri uno wa kane igwa ma commune ya Rugombo na Ruganda mu ntara ya Cibitoke iri mu burengero bw'u Burundi iyo mvura yarononye ibitari bike ibiharuro vy'imfata kibanza bitangana n'abajeje intwaro vyerekana ko abantu batanu bakomeretse amazarenga 600 amashure 20 amasengero 12 birabomagurika reka ibindi kuri ino nkuru tubaze Desire Hatungimana Kigali mu Rwanda
muri kino gihe abakozweho bari mu barabara kubera amazu yabo yabumutse ibiri mu nzu navyo birononekara n'abanyagihugu bari mu buzima buba yabaye batunze imiryango n'abana babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kwa ni maganya dasanzwe
twebwe tukabonye ko ari ibara rya vuye ntitubone ico twofata n'ico dukora
ibintu byabayeho inzu yarabomotse ibomoka yose irimo ibakwibarabara urumva na kina kimwe dusigaranye
cyabanga muri gasenye ne nagahomera ntwa ko bera amazi menshi yaragorotse bamwe turero katana pfuna gore karo
twebwe jo haru abuye imvura nyinshi haraboneka n'umuyaga mwinshi kabisa inzu zirononekara ziraguruka abandi bariko barangara nk'abapanga ibo burumva ni ngorane n'uto bafise n'amafaranga ngo gucapanga bunyene ashaje mu barabara
abanyagihugu barafise ico basaba leta muri bino bihe bidasanzwe
cyo twifuza twusaba leta umubyeyi ugiye dufata umugongo mwibihe bigoye turimo
twasaba ko leta yonde yo dufata umugongo
niko twasaba leta ko yo dufasha kuturosa amabati naho tuba
cyo dusaba ko leta yo gira icyifashije gose gatabara kubera ko abana baca bagwa mu mporero iki gihuhusi ko nasira kwiga amashuri yababaye gose hamwe tutabona ico twokora
Hatungimana Richard arongoye zone gasenyi ya commune Buganda amenyesha ko ivyabaye biteye agahinda ati bataronse ababafasha komine nacyo kwishoboza
abene gihugu bose barifumbereje cyane usibye ko nta uciko rutoki ngo agwihambitse bako baraba begeranya ibyasigaye kugira ngo imvura niyagaruka ntihave yongera kubihohosha nk'abajeje intwaro turegera abene gihugu tukabereka ati nubwo byagenze uko sitwegwe twabiteye ariko turasaba by'ukuri ababishoboye badusumbya ubushobozi ko bogarukira ku bene gihugu bahuye n'iki kiza bidufasha cyane
kiretse rero abanyagihugu batagira aho bakika umusaya kubera ibyo biza n'amashuri yarabomotse abana benshi ntibagira aho biga nk'uko bishikirizwa n'abari muri icyo gisata mu ishuri ry'ubuhinga San Salvador riri mu yagurutse hononekaye ibintu byinshi niyo buhungiro Salvador aserukira iryo shuri imbere y'amategeko amenyesha ko barengewe na cyane cyane ku imashini nyabwonko zakoreshwa kuri iryo shuri zose zononekaye
icya mbere ni kubanza kwegeranya ibyo bononekaye hama twige icyo twokora kugira tubisanure hama igikurikira dukurondera ubufasha na cyane cyane abanyamakuru babitugende baca badufasha kutuvugira hama ikindi gikurikira no kuronda abanyeshuri babarigira kugifite ko ntibihagarane
Lieutenant Colonel de Police ntawo batageze Evariste umunyamabanga w'umugwi w'intara ya Cibitoke ujejwe gukinga ibiza n'isibe nahatashimye kuvugira kuri mikoro zacu yamenyeshe ko ariko baragira intonde z'abahuye n'ivyo biza be n'ivyononekaye kugira basaba imfashanyo amenyesha ko ivyihuta ari ugutanga amabati ku bantu amazu yagurutse no ku mashure ibikoresho by'abanyeshuri n'ivyo mu nzu n'ibifungurwa bidasigaye inyuma naho batageze asaba abanyagihugu gufatana mu nda muri bino bihe bitoroshe na cyane cyane mu guhindara batagira aho barara mu kurindira ko inzu zabo zisanurwa itariki 15 za kuno kwezi ibiza nk'ivyo byarashikiye komine ya Kibago mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yatumye urusengero rugwa ku bana bariko barasenga batanu burapfa abandi 15 barakomereka abajejwe gukingira ibiza basaba abanyagihugu gukurikiza ntaryo impanuro bahabwa n'abarongoye mu bijanye no gukingira ibiza Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda combo taxi n'imisese ya gatandatu no kuya mungu tubatumire rero kuzokurikira ako gakino kwa gatandatu no kwa mungu amakuru yacu dutete yabandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahimbarije umunsi mpuzamakungu kurwanya gasama abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bavuga ko naho atayongwa itacibonekeza ishobora kongera kwaduka. Gloria Twishime.
Ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa byabereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo abahagarariye umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS, inzego z'ubuzima zitandukanye mu Rwanda, imiryango itandukanye itegamiye kuri leta, inzego zibanze n'abaturage basanzwe mu Rwanda. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igaragaza ko umuntu wa nyuma mu Rwanda ufite uburwayi bw'imbasa aheruka kugaragara mu mwaka w'1993 no kuba kwashize imyaka igera kuri 33 nta burwayi bw'imbasa bugaragaye mu gihugu. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda kandi igaragaza ko gukingira imbasa mu Rwanda bikomeje kwitabirwa, aho kuri ubu umubare ugeze ku baturage 97% uvuye kuri 93% mu 2020. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, Rwagasore Edson, avuga ko mu bipimo byafashwe nta mbasa yagaragaye mu gihugu, asobanura uburyo byakozwe.
Mu bikorwa tusanzwe dukora harimo ibyo tusanzwe dukora nk'abaganga byo gupima, aho tumaze iminsi dupima mu myanda yose itandukanye aho imyanda ihurira, tugapima tukugira ngo turebe nimba ko nta burwayi cyangwa se nta mbasa iri mu iyo myanda, kandi iyi myaka izakomeza dushyira imbaraga.
Icyakora mu bihugu bituranye birimo Repubulika Demokarasi ya Kongo haracyagaragara indwara y'imbasa, aho imibare y'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS ugaragaza ko abana 100 barwaye imbasa muri icyo gihugu. Mu gihugu cy'u Burundi naho imibare igaragaza ko abana 4% bafite uburwayi bw'imbasa. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri Minisiteri y'Ubuzima, Rwagasore Edson, yibutse ko ntawe ukwiye kwirara.
Hari kose hari ibyakozwe, umuryango mpuzamahanga umaze iminsi waragaragaje yuko hari ibihugu bimwe bigaragamo uburwayi bw'imbasa, urebye cyane cyane ibihugu duturanye, bidusaba yuko dukora ibishoboka byose kugira ngo tutazasubira inyuma muri izi ngamba cyangwa se mu rugendo twihaye wo kugira ngo turandure imbasa.
Mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kandi waranzwe no gukingira abana imbasa mu bwoko bwa kabiri, abo ni abari munsi y'imyaka 7. Bamwe mu baturage bakorera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu bitabiriye gukingiza abana babo indwara y'imbasa kuri uyu munsi. Ukunde ni Emerance.
Naje gukingiza urukingo rwa kwezi n'igice, bibasaba gukingiza umwana kuko hari indwara nyinshi z'urukingo rumurinda kugira ngo ukure bwe azabeho neza kandi no kurwara bwaki.
Kugira ngo indwara y'imbasa iranduke burundu, abajyanama b'ubuzima mu gihugu barenga 5,000 bashimiwe uruhare rwabo mu gushishikariza abaturage kwikingiza imbasa guhera ku rwego rw'umudugudu. Mukajerari Specios ni umujyanama w'ubuzima umaze imyaka 15 akora uyu mwuga, yasobanuriye Ijwi rya Amerika ingamba bafashe zabafashije kongera umubare w'abitabira gukingiza abana babo mu rwego rwo kurwanya imbasa mu gihugu.
Twebwe abaturage bacu barumva, njyewe mfata umuntu akavuza ifirimbi yaba atayivugije nkayivugiriza, abaturage bakaba ba mbere kuguma mu ngo zabo, kuko twajyaga tujya buri rugo tugasanga abana aho dukingiye tukandika ku muryango, naho dusanze hatari abana hari ikimenyetso twashyiraga ubwo tugakomeza tugakingira.
Kamana Emma nawe ni umujyanama w'ubuzima mu karere ka Rubavu.
Kugira tubanze gukingira abana bose twagiye dukoresha, abenshi tuba dufite amanimero yabo y'amatelefone turabahamagara kuri telefone, abenshi baba bagiye mu kazi tukamubwira bakaduha abakozi bakaduha abana tukabakingira, naho dusanze igipangu gikinze tukiyambaza umujyanuza nyumba ku mudugudu kabidufashamo.
Dr Kasonde Murenga Mwenga ahagarariye umuryango wita ku buzima OMS mu Rwanda, ijeje ubufatanye mu kurandura indwara y'imbasa mu Rwanda no ku isi hose, yagize ati:
uyu
munsi turi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kugira ngo dushishikarize abaturage kurandura indwara y'imbasa, ndetse no gusaba ababyeyi abari mu nzego z'ubuzima gukingiza abana babo kugira ngo abana bose babe bakingiye. OMS n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gushyiramo imbaraga kugira ngo icyorezo cy'imbasa kiranduke mu Rwanda no ku isi hose. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, Rwagasore Edson, yasoje atanga inama ku baturage mu rwego rwo kurandura icyorezo cy'imbasa mu Rwanda, by'umwihariko yasabye ababyeyi gukingira abana babo inkingo zose.
Inama itanga cyane nuko abana bose bagomba kubona inkingo zihagije, kuko niyo yaba ari umushyitsi wagusuye uvuye mu bihugu by'abaturanyi giyageza ku mujyane bakujyane kwa muganga kugira ngo abone inkingo zose. Iyo bizadufasha kugira ngo tuzagira icyuho cyo kuzana abantu bavuye hanze bashobora kuzana uburwayi.
Inzego z'ubuzima mu Rwanda zitangazwa kugira ngo bitangazwe ko icyorezo cy'imbasa cyacitse mu Rwanda ari uko nta gihugu cy'Afurika na kimwe kigomba kuba cyifite. Ubusanzwe mu bantu ijana bafite iyi ndwara batanu ni bo bagaragaza ibimenyetso nko kugira umuriro, kuribwa mu mugongo n'ibindi. Hakanwa n'umwe ku ijana bashobora kugira ubumuga buhutiyeho. Urwaye imbasa ashobora kugira ibibazo birimo n'iby'ubuhumekero kuko ifata imyakura. Ijyanye n'ibyo bibazo, yafata imyakura ifasha mu gutuma umuntu yatambuka ikamusigira ubumuga. Umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS ugaragaza ko bari barwaye imbasa bavuye ku 1,500 bo mu bihugu 125 ku isi yose mu gihumbi 1988. Ubu indwara y'imbasa yagabanutseho 99.9% ku ijana. Ubu yiganje mu bihugu bihoramo intambara nka Afghanistan na Pakistan. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Gloria Tuyishime, tugukengurukire. Dusubire rero mu by'intambara ya Hamas na Israel. Igihugu cya Yorudaniya kibandanya kuja imbere mu bihugu by'Abarabu bisaba agahengwe mu ntambara ya Hamas na Israel. Ni mu gihe ibiharuro by'abariko barahitanwa n'iyo ntambara bitera byongera, abasesenguzi bagabisha ko ibitero ku butaka bya Israel bishobora gutuma intambara ikwira karere kose. Nkuru umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Del Gavlak muri Yorudaniya yahinduye mu Kinyarwanda na Temistocle Mutijima.
Mu gihe impfu z'abasivili bagwa muri iyi ntambara zikomeza kwiyongera ari na ku kibazo cy'ubutabazi kirushaho kuremera, Israel yahigiye gutsemba Hamas, umutwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi na Israel ubwayo bafata nk'uwiterabwoba. Bwana Marwan Moasher wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Yorudaniya muri iki cyumweru yabwiye urubuga Kanaji Midist ko kurandura burundu abarwanyi b'uyu mutwe bishobora kugorana. Ibu uyu munyapolitiki akabihera ku kuba Hamas yararenze kuba umutwe nk'itsinda ahubwo yamaze kuba ingengabitekerezo. Bwana Moasher yaburiye ko mu gihe Hamas nk'umutwe wasenywa hari impungenge ko izindi za Hamas nyinshi zazagenda zivuka. Yagize ati:
ibisubizo bya gisirikare nk'iki ntibyakemura iki kibazo. Inzira ya politiki gusa niyo yabibasha. Ikibazo ku nzira ya politiki indimo kubona uza kuyiyobora.
Moasher avuga ko niba Israel itagize uruhare mu nzira y'amahoro iganisha ku ishingwa rya leta ya Palestina, ntinashake kuyobora umubare munini w'abanyapalestina imbere mu gihugu, ishobora kugerageza guhinda abo baturage ku bwinshi ibohereza mu bihugu bya Yorudaniya na Misiri. Ibintu avuga ko bitemewe.
Umwanzuro wumvikana Yorudaniya na Misiri bafite ni uko mu gihe Israheli idashaka amahitamo abiri ya mbere, aya gatatu asigaye yaba ari ukugerageza kwigizayo abanyapalestina benshi bashoboka. Iyo rero ni nayo mpungenge ikomeye.
Amuri Hamuzawi wahoze ari umudepite mu Misiri avuga ko mu gihe Misiri irimo gukora uko ishoboye ngo yemerere imfashanyo kwinjira zikagera ku baturage ba Gaza, inatewe impungenge cyane n'ikibazo icyo ari cyo cyose cy'ukwimurwa.
Uruhande leta ya Misiri ihagazeho rushyigikiwe byimazeyo n'imyumvire ya rubanda. Ntituzareka ngo ubusugire bw'igihugu cyacu cyangwa imipaka yacu bivogerwe ngo turakemura ikibazo cya Israheli cyo kutemera igisubizo cya leta ebyiri cyo kutemera kureka kwigarurira ubutaka no kwihunza ikibazo cya Palestina.
Kuwa kane w'iki cyumweru abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Misiri, Yorudaniya, Kuwait, Bahrain, Maroc, Oman, Qatar, Arabia Saudite na Leta Ziyunze z'Abarabu bamaganye icyo bise kwibasira abasivili muri Gaza no guhonyora amategeko mpuzamahanga. Aba bategetsi bavuze ko uburenganzira bwa Israel bwo kwitabara butayemerera kwica amategeko no kwirengagiza uburenganzira bw'abanyapalestina. Bagaragaje kandi impungenge ko iyi ntambara irimo gushaka gutandukira karere kose. Yoav Garant, minisitiri w'ingabo wa Isiraheli, aherutse kubwira abanyamakuru ko Isiraheli nta nyungu ifite mu kwagura intambara.
Temistocle Mutijima, tugukengurukire cyane kuri iyo nkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Yorudaniya. Dale Galvak udusomeye kadusha mu Kinyarwanda. Tunatumira abakunzi b'Ijwi rya Amerika mushaka kumenya ibitandukanye kuri kubera muri Israel hamwe no muri Palestina Gaza ahatandukanye kuja kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com muhasanga amakuru yuzuye ku by'intambara ya Hamas hamwe na Israel. Nonga duce dusozera amakuru yacu y'uno mugoroba tubasigure ko twatwabemereye muri ya sport ni shore kuronka akanya kayo tubatumira kuzoyikurikira ejo gice saha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mwakoze ro kudutega biri Nadia Taha na ingenieur Justin bakoze kuri micro ya Lidiane ni nahazwe twa duhagarikiwe twese na Etienne Karekezi ekipe yo no mugoroba tuyifurije ijoro ryiza na weekend nziza.